VOA. Iyi muva ni radio Ijwi rya Amerika. Ndabahaye mwiriwe mwese nshuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe ku inogenekerezo rya 23 z'ukwezi kwa mbere kwa 2017 muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe Ndongoye ibiganiro by'uno mwanya.
Tegenda biduga abana bafatwa bashya kwa muganga gahano bunagejeje muri Prince Regent bamaze kushika muhira ko iyo nza ari ndende cha aracikana ko hese na mubize mitende mu nyuma cyabura injya zo gusuba gutunganya umubiri.
Uyu ni umwe mu bavyeyi bamaze guhekurwa kabiri kose n'inzara mu ntara ya Bubanza. Iyo nkuru y'ikibazo c'inzara kimaze gutuma abatari bake bata izabo bakomoka turayigaruka ko mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Hagataho intara ya Muyinga yarafashe ingingo zitari nke zo kubungabunga umwimbu kugira ngo ihangane n'ico kibazo c'inzara. Mutizahe inyishu ni mu mwanya. Ariko imbere yayo makuru yose ndabararikiye mbanze ndababwire muri make kukuru no w'Imana. Inteko z'abasirikare bo mu karere ka Afurika y'Uburengero zinjiye ku mugwa mukuru wa Gambia Ibanjure nyuma yaho Yahya Jammeh akinjuriye akava mu gihugu. Izo nteko zinjiye mu gihe abanyagihugu hirya no hino bahimbaza ico gikorwa, zikaba zinjiye mu ntumbero yo gutegurira inzira Perezida Adama Barrow agiye kurongora Gambia. Perezida Adama yari yahungiye mu gihugu ca Senegal ari naho yaranguriye umugigwa wo kurahira nk'umukuru w'igihugu mushasha wa Gambia. Yamara nta munsi wo gutahuka kwiwe mu gihugu watangajwe. Umwe mu bavugizi biwe Marcel Alain de Souza yabwiye amenyesha makuru ko abasirikare bo mu turere tumwe twa Gambia bategerezwa kubanza gucungegwa. Umuvugizi wa kabiri yatangaje ko kuno wa mbere hadegekanije kwiga ku buryo umutekano ku mugwa mukuru wa Gambia Ibanjure wifashe imbere y'uko Perezida Barrow atahuka. Kuri w'Imana, Departement ya Leta z'Ubumwe za Amerika yakeje uburyo iryo bisikanya ryabaye mu mutekano, yongera ikeza Perezida Adama yatowe kurongora Gambia. Inama nkenguzamateka muri Somalia yarayitoye abayirongora nyuma y'inshuro zitari nke ayo matora yigizwa inyuma. Senateri Abdi Hashi Abdullahi yatoye kurongora ugo rwego ku majwi 43 kuri 51 y'abari batoye. Inama nkenguzamateka yaratoye kandi ivyegera vyiwe bibiri, mu gihe inama nshingamateka yoyo yatoye abarongozi bayo itariki ya 11 z'uku kwezi kwa mbere. Bitegekanije ko haca hatunganywa amatora y'umukuru w'igihugu. Ayo matora amazi kwigizwayo inshuro zishika kuri zine, bivuye ko hari iterabwoba no gukoresha ibiturire mu ntumbero yo kugura amajwi. Muri make kandi umwungere w'ishengero Katolika Papa Francisco amenyesha ko azorindira imbere y'uko agira icashikirije kubijanye n'intwaro ya Perezida mushasha wa Leta z'Ubumwe za Amerika Donald Trump mu kiganiro yahaye ikinyamakuru cyo muri Espagne El País ku mugoroba w'ukuru wa gatandatu. Papa Francisco yatangaje ko ashima kutihuta kugira ico avuze no gucira urubanza abantu. Avuga ko azorindira kubona ivyo akora n'uburyo avyifatamwo imbere y'ukugira ico amuvuze ko bamubajije kuryo abona abategetsi bashasha muri Amerika no mu bihugu vya Buraya. Umwungere w'ishengero Katolika yagabishije kuryo bwo kurondera umukiza mu gihe haba hari ibibazo bitandukanye. Mu kwibutsa ko mu myaka y'1930 Adolf Hitler mu Budagi yatowe n'abanyagihugu yamara mu nyuma akaba ariwe abasenya. Ijwi rya Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva ibiganiro vyacu muciye ku rubuga rwo kuri internet ariyo www.voa.com, nayo ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni VOA Radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ngire mwiriwe intara ya Bubanza irabandanya ivugwamwo inzara ariko imbere yuko tubabwira ivyo by'inzara ivugwa ibubanza twanze tunyarukire ku mugwa mukuru w'Burundi Bujumbura aho kuri no wa mbere umushikiranganje ubutungane yatanguje umugambi wo kurekura abanyororo bagera ku 2500 bagiriwe ikigongwe n'umukuru w'igihugu muri bo harimwo abanywanyi w'umugambwe MST bagera kuri 58 bafashwe mu kwezi kwa gatatu ku mwaka wa 2014 ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu akoreye Bujumbura Eroge wirika neza mwiriwe Eroge
amaone neza Diane
abantu barekuwe muri rusangi bangana gute
umunsi kirare ko urya mpimba harekuwe abantu bagera ku 300 arenga gato ariko nkuko twamenyeshejwe n'abayobozi b'iryo rya mpimba iyindwi ntizohera karekuwe abagera hasi ku 600 kuko barekuwe umunsi nuko ari bo bari bamaze gutorwa bagakorerwa amafishe kugira ngo barekurwe kuko aya mafishe ni nayo baja kwerekana iyo bageze mu ntara z'iwabo hamwe no mu kibano bakerekana yuko barekuwe by'ukuri kuri ingingo y'umukuru w'igihugu ku kigongo yatanze aho yashikize ijambo abarundi ku tariki ya 31 ukwezi kwa 12 mu mwaka waraye turangije
Eloge iyo ngingo muri rusangi yerekeye bande
ingingo muri rusangi yerekeye abanyororo amaze gukwiza bitatu bya kane z'umunyororo wabo n'abandi banyororo bari bakiriwe imyaka iri munsi y'itanu kandi bigenjeje neza mu mabohero
hari abo batandukanye abantu batandukanye baje gukurikira wo ico ki abo barekuwe bari bande harabo mu mashamwe yigenga dahakiranira ivya cicaro vya politike canke abaserukira ibihugu vyabo ngahi Bujumbura
Diane hari abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi hari abaserukira ishamwe Seyisere isanzwe rifasha mu bikorwa c'amabahero mbere ryashimiwe cane n'umushikiranganji w'ubutungane Emelo Hansine Kanyana iyo cyamo gifasha mu bijyanye no kubafungurira n'imibereho mu bitandukanye hari kandi abaserukira ibihugu byabo mu Burundi hakaba n'amashyirahamwe yigenga ya mu Burundi cyane cyane na rusaka byo kuvugana na babiri muri bo navuganye na Kenshi Imana twaruna ni FNADEBE rukaba aruna ni Ruhani neza y'abana ashima ingingo ya leta y'umukuru w'igihugu akanavuga kandi ariko ko icyo yaba byashoboka ta mwana n'umwe yogumye afungwa kuko mu Burundi abana nubwo badafungirwa hamwe n'abakuze nkuko amashyamwe y'abana yabisabye wagira ati nta mwana n'umwe mu bisanzwe yarakwiye kuba ari muri ibyo bigo byo kubara nti gusubira kubigwatoza indero n'ongera n'umukuru w'ishyirahamwe Foricon na bavuga ati leta biraboneka ko mbe n'umushikiranganje yavuze ko hari abantu babare mu minyororo mugabo ubutungane bugatebya abacamanza bagatebya amadosiye abo kuyakurikirana ati ni banyarutse gukurikirana amadosiye abantu babafunze
Eloge turagarutse ku banywanyi w'umugambwe MST bagera kuri 58 bafashwe mu kwezi kwa gatatu ku mwaka wa 2014 barekuwe wo twibutsa muri make ico bari barafatiwe
aba banywanyi ba MSD bari bafashwe bagirizwa imigumo ko no gushaka gutembagaza ubutegetsi mbere navuganye n'umwe muri bo yavuze ati turashimye ingingo mugabo turifuza ko ari n'abandi bagiye bafatwa mu nyuma zacu bagize ibyo twagirizwa yuko nabo nyene borekurwa aba rero umushikiranganzi w'ubutungane yabahagaze ko cyane avuga ati ibi byerekana ko umukuru w'igihugu ngo afise umutima n'intumbero y'ukunywanisha abarundi koko kuko abantu bari mu bantu bakoze ibyaha bitarekurirwa kuko bagirizwa guhungabanya umutekano
muri bo hari abasigayeyo canke bose barekuwe
hari ko 58 nkuko babitubwiye ibitigiri ibindi by'abasigaye kuko aba MSD ntibafashwe uwo munsi wonyene na muntu yaba bifite tutagiye mu bushikira mu buyobozi bukuru bw'amabohero
Eloge wirika neza urakoze turaza kongera kugukenera handi hato makuru yacu yo hanyuma kugira ngo bandanye uduha umuco kuri iyo nkuru ubandanye uyica ijya nino
urakoze nawe Diane
Na Nena bichiye kumasonga mukanya imigyango ishika ibihumbi bitatu yo mu ntara ya Bubanza ni imaze kumenyekana ko igeramiwe n'inzara imwe muri iyo migyango iramaze kura abana indi nayo irabata kugira ngo ntibabagwe mu maso umenyesha makuru wacu Diane Ndonse yishikiye mu ngo zimwe zimwe muri iyo migyango maze adutegurira inkuru
Ani muri site ya Muyange ya mbere muri komine Gihanga muri umwe mu miryango imaze guharugwa ko igeramiwe n'inzara mu ntara ya Bubanza hano mu muryango wa Nduwimana Salvatore uvuga ko waciye ku mazi kuri uwa gatandatu kukibondo cyabo kigira kabiri cyahitanywe n'inzara ibugarije aha ni mu gihe imfura yo muri uwo muryango nayo yapfuye mu ntango z'uku kwezi ifise imyaka ine n'igice bivuye kuri iyo nzara nyene Nduwimana Salvatore se waba bana bitavye Imana atwiganira ko ariwe yatanguye gukikwa n'amagara kukubura icyo afungura ari nacyo cyatumye abana bageramigwa kurusha
naje narabanje kugwara mwisi y'ubunani n'agwandaremba kuko umugore wiwanje afise n'akagwara mu mubiri ntashobora no guca iyo tashe ntunganye ingufu umva umugama usinzikane uwo mutwe w'urugo cyandukizo ngwane rero niho byagenda biduga abana bafatwa basha kwa muganga gahari n'ubona kigejeje muri Prince Reja bamaze kushika muhira ko iyo nza yari ndende mu rugo cya aracikana
yaritwa ko yagize mitende
yego hese nina ugize mitende mu nyuma cyabura injya zo gusuba gutunganya umubiri
bari baje kumuvura kwa muganga
yego
Nduwimana Salvatore abandanya avuga ko mu bana batatu yaramaze kuvyara asigaranye umwana w'amezi 9 nawene avuga ko atavyizigiro afise ko azobandanya abaho mu ginzara yogumaho bamwe mu bavyeyi bugarijwe n'inzara hano muri site ya Muyange ya mbere harabahisemwe komoka batabana kugutinya ko babafira ko yamuremye Gerard avuga ko ababanyi biwe aribo bamuzaniye utwuzukuru twe dutatu umukuru afise imyaka 10 uyu mutama avuga ko umukazana wiwe yadusize mu ibarabara aho hari itariki imwe y'uku kwezi
ababwiye ko nagiye numva ku mugoroba bambwira ati utwana turi mu ibarabara nyina yagi ndabajije abana bambwira ati mama yagi yadutayinga hari igi utwana rero baca baratuzana badushyira ngaho nca ndabyakirwa
wibaza ko yabasize kubera iki
ngo ntagire ibyabagaburira
ubona nzoshobora kuronka ingene batunga hoho
niyo byanandengeye kuko sinzi ko araka kamaze iminsi kagwaye narabuze n'ukuntu ndakajyana kwa muganga gihe nsanzwe ndi ntishoboye maze imyaka indwi ntabona aha ni ingene bashobora kuronka n'utwo birirwa nk'umugira neza biteye ikigongo aratugaburira
abana bari basanzwe baratawe n'abavyeyi kuva kera muri kino gihe basanzwe baba mu ibarabara ubukene bw'ibifungurwa buri mu banyagihugu bw'unyuye inzara bari basanganywe aha ni mu gihe abariko barakura bavuga ko atakazi baronka abakiri bato nabo bavuga ko bahora bahembwa ibifungurwa ku kazi bakoze ubu babahemba ibizigire aba ni bamwe dusanze ku ibarabara Avenue de la Viande mu gisagara cya Bubanza aherutse gutogwa ikiziga cy'umwana azwi ku izina rya Kizembe bivugwa ko yishwe n'inzara
nenda karonka buke usa aho ndakabuze nama canje koza amasahani hajya
baguhemba ikiweje koza amasahani
ikiziga kijya kiba cyazigiye cy'umuceri bakiri munsi
none cyo uragifungura
ndapfa kurya none kuba bakimaye uko bawukije
nabo nzibugi hari ubwara kenye n'umuntu yakubarira tugende gukora avuga ndafise abana nibo bahakora ucubora rero wawunde ataki ntafise kacaguma apfa n'inzara
imwe mu misore yo mu miryango yugarijwe n'inzara nayo ihitamwe kuja kurondera akazi mu gihugu kibanyi cya Republika iharanira ya Demokarasi ya Kongo ariko kubera ko bamwe bariko bagenda inzara yamaze kubasinzikaza bashitse muri ico gihugu bashika bagwara niyo nzima Godance uri umubyeyi wo muri site ya Muyange ya mbere avuga ko yugarijwe n'amaganya kubera ko umuhungu wiwe agwariye mu gihugu cya Kongo mu gihe yari yagiye kubacira ingero
urumva yari yagiye ngo arabe ukuntu yoronka itashya azarakora hanyuma natwe araza naturarira ariko rero batubwiye ko arembye ku buryo rero ataburyo bwo kwisohora ngo tuze kurabo kwamerewe aha twumva tumerewe nabi rwose mu gufata urugendo yari yitwa ko yaraye ubusa apfa kwihambira aragenda ubu rero turuko nyene
nubwo biruko bamwe mu miryango iri kiricwa n'inzara ahibubanza harimo abiza amashure bavuga ko bafise impamyabushobozi Nduwimana Salvatore aherutse kubura abana biwe babiri kubera inzara avuga ko amazi imyaka indwi arose impamyabushobozi yo mu mashure y'inderabigisha ariko atakaza araronka asaba leta ko mu gukemura ikibazo cy'abatagira akazi yo kwisunga ubuzima babayemwo.
Je nsaba leta yuko nashacana umukuru w'igihugu ko yo dutorera ikibazo cyane cyane cy'ubushomeri aravye ukuntu dusumbana kubaho. Nkaje we kuva mpiza amashuri nta nibihumbi cyane cyane 60 afashe mu maboko mvuga ati ndatanguje umutaha.
Mukwiye gushigikirwa mu mutaha.
Ego kuko akazi turabona mino minsi ni gashoboka. Nka ba boss bashaka kumpakaza bavuga ngo uyo mbwa yize ahuje kuronka akazi ngo utahanta byishoboye. Urumva na boss ubwo nabonye batera bakena no kwizengwa mpakazi ubundi baza biragoye.
Bamwe mu bajejwe intwaro baramaze kujya gufata mu mugongo aba banyagihugu bariko bayicwa n'inzara. Kuri uyu wa gatandatu urongoye inama nshingamateka Pascal Nyabenda asanzwe atowe mu ntara ya Bubanza akaba n'imvukira yaho yarabashiriye agakemanyi kari kagizwe n'ibiro bitanu by'ibiharage na bindi bitanu by'umuceri ku muryango umwe. Hakaba haronse imiryango 400 mu miryango 920 igize site ya Muyange ya mbere na Muyange ya kabiri. Abanyagihugu babandanye bataka amashyirahamwe atandukanye kubarosa ibifungurwa. Mu ntara ya Bubanza, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane urakoze mugahagata ho twibutse ko mu mpera nzindwi iheze abajeje intwaro mu ntara ya Bubanza babwije ujya Amerika ko amaze kumenyekana ko bishwe n'inzara muri rusangi ari 12. Aha tukivuga iby'inzara twabwira ko intara zo mu buraruko bw'u Burundi ziriko zirafata ingingo zo gukingira umwimbo w'intara muntu mbere yo guhangana n'iyo nzara. Mu nama yahuje abajeje intwaro i Muyinga n'abafata mugongo igisata c'uburimyi mu mpera zinondwi iheze buramatari wa Muyinga Aline Manirabarusha yavuze ko zimwe muri izo ngingo zafashwe ari nko kugabanya ibifungurwa rishogwa mu zindi ntara byarimiwe i Muyinga. Jean Bosco Ndarurinze adufitiye ibyinshi ku ino nkuru.
Umwimbo w'urutasi ntako wifashe mu ntara ya Muyinga. Roger Sendegeya umuyobozi w'uburinyi n'ubworozi mu ntara ya Muyinga avuga ko uruzuba rwabangamiye amakomine nka yose y'intara ya Muyinga. Inyuma y'inama yahuje abegwa bose n'umutekano ufatiye ku mfungurwa, umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Muyinga yariganiye Ijwi rya Amerika uko umwimbo uhagaze uno munsi afatira ku gitegwa cy'ibiharage.
Nini ifatiye ku biharage haricyo gitegwa gikuru abarimyi bisunga cyane hano mu ntara. Icyo gitegwa cy'ibiharage henshi mu mazone atandukanye agize amakomine ari mu ntara ya Muyinga kiretse mu mazone ya komine Giteranyi nta handi icyo gitegwa kizotanga umwimbo ushika 50% y'ibyo twari twiteze. Ariko naho muri komine Giteranyi nyene hariho zone Masaka aho yo yasinzikajwe cyane n'izuba kubuye bwaho uzoboneka umwimbo muri iyo zone kubiharage udashika bice 10% by'ibyo wokwimbuye.
Kuziganya umwimbo mu bigega rusangi no guhagarika abagura imyimbo mu kajagari mu mihana ni zimwe mu ngingo zafashwe zo gukingira umwimbo muke wabonetse i Muyinga. Uzoshorera umwimbo mu zindi ntara azoba afise urusha rudasanzwe. Aline Manirabarusha ni uramatari w'intara ya Muyinga.
Ariho n'ikindi twafashe twavuze ati nk'umwimbo mu isanzwe ntiwo turasohoka hanze kuko twebwe ahi Muyinga twaragize inzara ntitwabaye mugabo nk'umukirundo cyane mugabo yarahagiye. Urumva nk'ubu kumva hari ibiharage biriko biravye Muyinga turi mu ntara ishobora kuba yaragize ingorane y'inzara cyumva ko ari ibintu bidashoboka. Urumva rero twafashe yuko turabamba baje kugura ibiharage mbega babijanye hehe barafise imusha zo kubigura kuko turasanga yuko n'ababigura kenshi usanga bavuga ngo bagenda babitwara mu gipolisi mu gisirikare cyangwa mu mashuri tubanza turabiwe umuntu kwa kujuza bya ngombwa hanyuma tukavuga yuko hoba yubwo rusha kosinywa ko n'imiburiburi n'abantu babiri kuvuga musitanire w'iyo komini ibyo biragezo bivuyemo na buramatari w'intara kugira ngo turabe yuko uwo mwimbo twaronse muke tugerageza kubungabunga narijya tutabona n'ingene iyiri marigiye gutangura bamwe bamwe babona ko batazoronka ibyo baterakira.
Twashatse kumenya ko gufata iyo ngingo kutoba ari ukwizibirira ko buramatari w'intara ya Muyinga ati sivyo namba
ukwizibirira ko nitwavuze yuko bitazosohoka mugabo naho byogenda bigende bizwi mbega bigiye he. Nitwavuga rero ngo twazibiye cyane nk'uko natwe abanyamuyinga bashobora kuja kugura nk'imyumbati nk'akarorero nk'ikarusi mugabo muri icyo gihe rero twebwe twe twavuganye nk'aburamatari duha n'imipaka yuko ari nk'umuntu avuze ati njyewe nk'ikamyo y'ikarusi ije gupakira nk'imyumbati ikijanju nk'akarorero tukavugana twamenye yuko iyo mwimbo ugiyeho hano cyane nk'uko twakavuga ati twaje gupakira ibiharage Muyinga kuko nk'ubu bashobora kuba bafise nk'amashuri bagaburira bakavuga ati Muyinga hari ibiharage.
Ikindi barabiye hamwe ni uruhara rw'abasanzwe bafasha mu gisata cy'umutekano uhagaze ku mfungurwa. Mu mwanya wa mbere basa n'aberekana ko badashobora kuja kure y'imigambi basanzwe bakora Uyu ni umwe ari mu bafasha muri ico gisata.
Pour la situation actuelle, je pense qu'un peu comme toutes les associations, nous on dépend des bailleurs de fonds
Agira ati uko ibintu byifashe uno munsi nk'andi mashyirahamwe yose dukorera ku migambi tuba twashyize imbere. Ibyo dukora byose biri mu migambi iba ifashwe mu mugongo n'abadufashe. Ku kibazo kituri imbere uno munsi twociga nk'umugambi woshikirizwa mu migambi tubwiye kuzoshikiriza abasanzwe badufashe. Munyuma bahavuye meye kugira ico bakora abajeje intwaro nabo bakaba abavyishimira nubu buramatari w'intara ya Muyinga
twebwe rero daduhaye umwizero ko bazodufasha kuko nabo ari byo badafise kuko bamusanga nabo bafise abakuru babo mu yandi mashirahamwe banadusavye yuko twobandikira nk'amakete kugira ngo bebe urwandiko rubahurusha nabo nyine uburenganzira bwo gushobora gusaba imfashanyo.
Ubuyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Muyinga busaba abanyagihugu kwijukira ibitegwa birinda izuba nk'imyumbati, amateke, ibijumbu n'ibindi. Senege ya Roger arongoye ubwo buyobozi yibutsa abanyagihugu ko gutera ibitegwa vyera n'ingoga vyobagirira karusho. Imuyinga mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco Ndarurinze. Mu kanya gatonya turaza gukubitira mu makambi atandukanye, ariko imbere yuko tuja muri ayo makambi tubanze tubararikire amakuru avugwa ijya nino. Igice saha imwe n'iminota 30 masaha yo mu karere, igice saha 12 naho mukurikira amakuru yibanze cane gose ku Burundi, igice saha 10 mugakurikira ikiganiro muri Isanga.
Iwanyu mu ntara
kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza hindwi gushikiza hindwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Avugwa makambi tuyahere mu ikambi ya Rusendiri majepfo y'intara ya Kivu, impunzi z'abarundi zitwara imizigo ku makinga zemeza ko akazi bakora kabafashije kwiteza imbere. Bamwe muri abo baramaze mbere no kuvyaza amakinga bakoresha. Vedaste Ngabo ni watubwira ivyinshi kuri ino nkuru.
Iyo ugeze muri santire yo mu Rusenda werekeza mu nkambi y'abarundi nayo yubatswe mu Rusenda muri grupe Maya Barara Nor muri sekiteri ya Tanganyika, ugenda uhura n'abanyonzi b'abarundi baba bikoreye imizigo ahanini n'igizwe n'ibicuruzwa, amazi, amatafari ndetse n'imicanga. Abakora aka kazi ko gutwara imizigo bifashishije amagare basanga muri iyi myaka igiye kugera kuri ibiri bamaze mu nkambi yo mu Rusenda bari gukora iyi mirimo. Hari intambwe ishimishije bamaze kugeraho. Ndavuga Gabriel ari mu kigero cy'imyaka 50 y'amavuko, yatangiye aka kazi ko gutwara imizigo ku igare mu myaka ya za 90. Kuri ubu akaba barizwa mu nkambi yo mu Rusenda aho yemeza ko igare ryamugejeje kuri byinshi.
Aka kazi k'ubudarese karadusayidira mu mwanya iyo nakiriwe ko simburira asiyo mu mwanya irasi yambanye nkeyi karanyongereretse. Iminsi maze nkakora kuva tugira hamwe kandi kigiye gufunga imyaka ibiri niko nashikiyeko. Naze fise ubwoba yuko mu kibembe ntazi igiswahili ntazi ururimi, ariko nashikiye mu babembe shikira gukora kwa kazi. Ngeze mu byarangora cyane ko ntibyangora mu rurimi twavugana ntavyumve nanze senda vyumva haboneka umuntu azi kirundi akaza ati ngwe ndusayidire kadusa akaza nkavuga ikirundi cyanze gahita mubwira mu kirundi nawe agahita yavuga mu kibembe akasubira tugahita duhuza ngatangira nkakora. Narakoze go naye makinga araha yose batagisivira yaje kubera jeho baboneye ko bose nakora ndumwe narahiga n'icyuma kigare hano nayika hano kigu nkabura hano kigura ngirana nta nabafundi bahari kugeza ubona abafundi barabonetse naye cyakaza kadugeza ko karahari kabese twarasa kazi cyose nitoka aha ndashomba amatafari ndashomba umucanga wo kubaka inzu mu gihe umuntu agira yubakishinze akambwira ati nkeneye umucanga ndawushomba kandi byagenze neza ku munsi agiye nkora n'ibihumbi 10 ku mucanga narivize ikinga rimwe ndafise amakinga abiri ikindi kabisa sinidoka narasareza telefone gusinyitsariza telefone ubu ndavise pano ndavise batiri yayo bari bamaze kuzabantwara amatelefone ngiye no gushariza ubiwanze uhageze ndacane itara rinko mu gisagara sinidoka n'abantu bararaba bakavuga ati yego ndasaba.
Bigirimana Felemo afite abana batanu ubatunzwe no gutwara igare mu nkambi yo mu Rusenda Muhamya yahaye ijwi rya Amerika avuga yuko aka kazi bakora ko gutwara imizigo hari igihe binjiza amafaranga 10,000 by'amakongomani nubwo ari igihe bavomera abantu ntibabishure dore ko amabido 5 y'amazi kuyavana mu ngambi yo mu Rusenda kuyageza muri centre bishugwa amafaranga 1,000 cy'amakongomani
ahanini twarabanje turakorera abakongomani ugacu usanga ntibahemba urabakorera bacha kugira ngo ugende ubanzuri indiri wagaruka ukamengo ni biteye induru ucumengo mugombye kwankana kubera ugombye kumurihisha amahera kandi nawe atayagira kuko beshi twavomera n'abajya bafite amarestora afite amarestora rero beshi sinzi ko rukugera nabi nuko biba bigenze gute mugabo harije bataduhemba je nyari nahisemo rero guheba ubuncyaza ndatwarira ababisukari baba ngaha muri asoko ko mu nkambi kuko bobo ndabatwariye bacha bamemba nchitse acamo
ako ngo umunsi wipokera mu amafaranga menshi
umunsi wipokera turayaronka ariko uravye ingene ibintu byingo byatitutse amahera nakwira wazana umugore ugasanga akeneye kujya inyama za misi yose abadaliste ku munsi wipokera washobora kwinjiza 5,000 ushobora kwinjiza 5 cyanke 10 yashobora gukwira wagize inguvu kagumugende
mukorera hena
turashobora gukorera kuva aha mu nkambi nyene kujya mu gatunguru ukajya mu rurinda ukaduga muri 11 kuruguru urumva hari igihe umanuka mu babembe nyene ukunye n'ipfo byose birashoboka twebwe uri kuraraba ukaraba amahera bapokeza ugiye kuraba nk'abagakora benshi nafise taye 1 taye 1 nayo ni dola 15 kimeza njye kukwiza ukwezi urumva uri umudaliste usanga ubayeho neza gusumba umuntu atari umudaliste
abakora uyu mwuga wo gutwara imizigo ku magare mu nkambi yo mu Rusenda bararenga 20 kaba bahuriza hamwe ko aka kazi kabateje imbere cyane cyane iminsi y'isoko yo kuwa gatatu kuwa gatandatu ndetse n'igihe cy'ipokera bedetse ngabo w'ijwi rya Amerika mu Rusenda
urakoze Vedaste Ngabo turiko dusa nk'abasozera ikiganiro cacu ariko imbere yuko tugisozera neza tubanze tubashemo kajya kano karirimbo Oma kugira ngo tunabifurize n'indwi nziza
Not your steady black man, oh. In a simon, got a music. God, I will love you. Obanywe kukabindi ngambye bawajiti ntigwe my dad sendaira shiringi narandi chakugaruvindo lina black money mafaranga ori nkubye chasinze yegwe wange nakupenda daira nze nokukumba yuma yuma lafu chenda usabe katunda jotu kumba without you life no no no
akabino ngaha dusozereye ikiganiro cacu wanyu muntara cuno musa ariko imbere yuko dusezerana tubanze tubibutse yuko abanyororo batari bake bare kubahawe ikigongwe n'umukuru w'igihugu bariko bararekugwa ivyinshi kuri iyo nkuru muraza gusubira kubikurikirana igice saha 12 hama kandi mwumvise ko imiryango ishika 3,000 yo muntara ya Bubanza ari imaze kumenyekana ko igeramiwe n'inzara imwe muri iyo miryango iramaze kura abana iyindi nayo irabata kugira ngo ntibabagwe mu maso abashika 12 nibo bari bamaze gufa mu ndwi yahera mugira umunsi mwiza mubanye no mu byanyu Innocent Kimenyi na Diane nahazo mari kumwe tuzosubira ejo
Sumba, who's the love?